Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nininahazwe. Agashavu karaniga kwa nyagihugu mu Burundi bahora bikora kuri sosiyete ya Econete mu kubika no kubikuza amafaranga, ni nyuma yaho leta ifashe ingingo yo gufata konti zose z'iyo sosiyete kubera madeni iheranye.
Naza tuliko turabikura eko kashi yo tuyasohoreza batugiye kuba banke ko batayaduha hari yose tisami
urumba no ruhomo runini nyatuko turagiye twebwe dushobora kwika n'amashuri kacusanga nta kazi twari dufise kare ikindi kamaterikere kadofasha.
Aba ni bamwe mu banyagihugu bemeza ko babuza yobacira nayo bamira kubera ikibazo ikonete ifitaniye na leta y'u Burundi mu yagezweho ijya nino ku isi. Umwuka ubandanya kuba mubi hagati ya Palestine na Israel, turabigaruka ko naha muri Amerika amashusho y'ingene umushinga ntahe wa Nancy Pelosi yahoze atwara inama nshingamateka yagabwe ko igitero yagiye ahabona idonido ni mu kanyisasi. Ituka kibandanya kuba kibi hagati ya Israel na Palestine, ibitero bibiri vyagabwe muri Israel ejo kwa gatanu none umunsi kwa gatandatu vyahitanye muri rusanga abantu indwi bikomeretsa babiri. Igitero cejo kwa gatanu mwijoro cagabwe n'umunye Palestina yicishije amasasu abantu indwi abasanze mu cungararo y'isinagoge iri mu buseruko bw'i Yerusalemu. Ico gitero nico gitero gihitanye benshi kuva mu 2008 muri ico gihugu. Uno munsi kwa gatandatu naho umuyabagaho muri Palestine yagavye ikindi gitero c'amasasu mu buseruko bwa Yerusalemu akomeretsa umuhungu na se wiwe. Ibitero vy'uno munsi n'ejo bije bikurikira ibindi bitero vy'indege Israel yagavye kwa kane muri Palestine bigahitana abanyagihugu 90. Israel mu kugaba ivyo bitero yasiguye ko ibikoze mu ntumbero yo kwihanikiriza umurwi wa Kiislamu ugizwe n'abanyepalestina witwa Jihad wari ufise imigambi yo kuyitera nk'uko Israel ibivuga. Palestina ntiyatevye gusubiriza mu ndumane Israel mu kumijagura ibisasu vya rokete ku butaka bwayo. Polisi ya Israel igatangaza ko imaze guhagarika abantu 42 ikeka ko bafise uruhara mu bitero biriko bigabwako. Hagataho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken kwa mbere w'indwi iza bitekanijwe ko azoja Yerusalemu ahazovugana n'abategetsi ba Israel kuri iki cuka. Mu Buhindi indege zibiri za gisirikare z'ico gihugu zakorotse. Insanganya zazo ryabereye mu micungararo y'igisagara citwa Morena kiri mu buseruko bw'intara ya Madhya Pradesh. Umwe mu badereva batatu bari bazitwaye hasize ubuzima, abandi babiri ivyabo ntibiratangazwa. Izo ndege zakorotse zigiye mu myimenyerezo yazo ya gisirikare. Imenyesha makuru vyo mu Buhindi vyavuze ko izo ndege zari mu bwoko bwa Sukhoi 30 na Mirage 2000. Ijwi rya Amerika turaca bandanye n'amakuru tubafitiye yiga nino ku isi. Polisi y'igisirikare ca San Francisco kiri muri leta California muri Amerika yashize habona amasanamu y'umunsi umushingantahe wa Nancy Pelosi yahora atwara inama nshingamateka ya Amerika agabwa ko igitero. Ayo masanamu atangura yerekana ingene Paul Pelosi n'uwitwa David Dupope yamugavye ko igitero baje kugurura umuryango polisi maze kudodora. Yaba Dupope na Paul Polisi bose barwanira kwakana inyundo uwo Dupope yari yitwaje. Binaniranye ko Paul Pelosi yaka inyundo Dupope yahavuye ayimuhonda mu mutwe. Polisi yirinze kwerekana neza ariko amasanamu y'ingene Dupope yahonze mu mutwe Paul Pelosi. Video yashizwe ahabona yerekana gusa Paul Pelosi arwa hasi. Ibindi byashizwe ahabona ku gitero cagabwe kuri Paul Pelosi n'ingene Paul Pelosi yahamagaye numero yo gutabaza polisi muri Amerika ariyo 911. Amajwi yiwe yumvikanamwo kandi na Dupope amutegeka ivyo abwira igipolisi. Amasanamu y'ingene Dupope yinjiye mu rugo rwa Pelosi ruri muri San Francisco nayo nyene yasohotse co kimwe na yerekana igipolisi kiriko gisatira kibaza ibibazo bitandukanye Dupope w'imyaka 43. Madame Nancy Pelosi yahoze atwara inama nshingamateka ya Amerika yavuze ko atifuza kandi atazofaravye na gato ayo masanamu y'ingene umushingantahe wiwe Paul Pelosi yarusimvye. Ano makuru yose agezeho hirya nino ku isi muheje kumva n'ayandi mushobora kandi kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Mugihugu cy'u Burundi abikora kuri societe yo gutumatuma nako Econet Burundi n'ubu ntibarashobora kurungika no kwakira amafaranga ni nyuma yaho ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi ya leta muri ico gihugu OBR gifasha amahera yose ari ku makonti yo societe yo kompanyi iheraniye leta y'u Burundi miliyari zirenga 88 z'amafaranga y'amarundi hamwe ni miliyoni zirenga 44 na zine z'amadolari ya Amerika ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Elo Jurika neza
Mwaka yose na mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na nta muntu numwe ashobora gutora amafaranga afite muri eco cash kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa 2026 kwezi kwa mbere umwaka wa 2023 nagiye muri eco cash no muri banki bambwiye ko atamahera ariho nagarutsuko niyumviriye abantu bahora barangurira amafaranga iwanje muri ubwo buryo bukoreshwa ku matelefone naho naje wemfise amafaranga yahezeyo numva mpakwa kuzungurirwa hari abantu bahomba amamiliyoni kandi ayo mafaranga kenshi usanga atari ayabo niko bivugwa n'umwe mu bantu baranguza amafaranga biciye mu buryo bw'itelefone butandukanye akorera hagati mu gisagara cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi aho babonye hose abatunzwe no gutanga canke kubika amafaranga kuri eco cash urabona ko afite umwiheburo bamwe bararamukanya atakumwenyura agahinda mu mutima Isinzi ry'abantu biriwe ku cicaro gikuru ca Econet ku murwa mukuru w'ubutunzi umugabo akorera muri kartie ya Jabi Bujumbura asanga ingorane hagati ya leta n'abagwiza tunga zitari zikwiye kugira ingaruka ku banyagihugu
ivya leta na Econet rero ko barafise aho babizi nanyi twebwe rero ikibazo chatuba victime donc chatuba mu nkore
mugenzi we nawe yamenyesha ko agahombo kagiye kuba kenshi abatari bake bari barishingiye ico bakora bikorera amaboko
Amwe boshira ku gufuri nimba bashira ku gufuri na kararo ni vyimire bica biza muri twebwe mbega twebwe bizoca biherera
Econet rero ni umuhora wa mbere mu Burundi ukoreshwa n'abantu benshi umucuruzi w'amafaranga yarungika mu ntara zitandukanye asanga izo ngorane zizogira ingaruka mbi cyane ku banyagihugu bo mu mitumba kurusha
uya umuntu ashobora kuvuga ati ndagize ikibazo naha bari he mubwiye ati mbarira nimero yawe ubwo nyine aca yigombora bimeze neza atanu umwanya urinze kuhaca
Igober cyasohoye itangazo kivuga ko amafaranga cyahagaritse ku makone arayakoreshwa na Econet ariko ko yabanywanyi bafise mu buryo bwa eco cash atakomwa komwe kandi ko bene yo bashobora kuyabikura mugabo mu ngiro siko biri umukenyezi yaganiriye n'ijwi rya Amerika ku murwa mukuru w'ububanza mu burengero atashe imvumure ku muhinga mukuru wa gatanu
oya bambwiye uko bidakunda ngo byaparanga nye sinzi ntamba
aba bacuruza bamahera bahibubanza nabo bemeza ko gahomba ari kose nabo nyeneye kumuhinga mo ntaco bahanovye mu biko bwabo
naze turiko turabikura eco cash iyo tuyasohoreza batugiye kuba banke ko batayaduha hari yose tisami
urumva n'uruhomo runini yatuko turagira twebwe dushobora kwiga n'amashuri ugacusanga nta kazi twari dufise kare ikindi ka matrikire ka dofasha
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko byifashe mu ntara zindi ribaza abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega irimwo mu rwa mukuru wa politike hagati na hagati mu Burundi
twamaze kubona ko eco cash yabaye ingorane nyinshi turafise umubabaro mwinshi
amafaranga yacu arugaranwe benshi niho twakura agafu niho twisumamwo mugaho ukacubona ikibazo kirabaye cusanga bitatworohereza cyane
mu kwa 12 umwaka uheze president ndayishimiye yari yagabishije kompanyi zo gutumatuma nako bavuga ko zinjiza umurengera ariko mu gigaga cya leta zigashikana yimbuza kurahira
telecom iheranye nta kigongwe nta n'ikigogo kingana n'agatete kasi napi nzogi kuko mugenya amahera y'igihugu atamutahe mwazanye turabe ko mutahe wanyu mutarawuronka n'inyungu kugwiza nk'imiliyoni zitanu ubu hariho urubanza ngira mborana nije nzokwibera avoka ku makontra yose yasinywe na leta leta imeze nk'umwana mu mine abaroprezante ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye
sinshuro ya mbere kompanyi ya Econet igabishwa na leta Mugabo niyo jya mbere amakonti yayo ahagarikwa ikigobe yakcanagabishije amabanki n'andi mazu yo kubitsa no kugurana na Econet ifisemo amakonti ko utazoyafata ariwe hazoca ariha mu kibanza cyayo kuko azofatwa nk'umfatanya cyaha umwaka uheze mu kwa munani yindi kompanyi yo gutumatuma nako yarafutswe n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ikoranabuhanga mu Burundi IRCT naho Smart Burundi ivuga ko yishuye amadeni yari ifise agera ku miliyoni 3 n'ibihumbi 200 z'amadolari y'abanyamerika ico kigo cavuze ko arayandi hangana n'imiryazi 9 z'amarundi y'ibirarane n'ibihano itatanze mu Burundi ubu hasigaye amasosiyete yo gutuma tumana katatu Econet Lumitel na Onatel iyo ya nyuma yegukira leta ikayimaze imyaka ikora bya nk'ibikunde Prezidenti Ndayishimiye yavuze mu mpera z'umwaka ko iyo biba biva kuri we yosezereye abakozi bose bayo akabasubiriza urwaruka rushomereye abagiriza kuba ibinebwe no kutamenya icyo bashaka hamwe no guhombya igihugu ibitigiri bitangwa n'ikigo Ecofine kirabi bijanye n'ubutunzi muri Afurika byerekana ko Burundi umwaka uheze bwarimo abantu 7,798,885 bakoresha telefone ngendanwa Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
Eloje urika neza urakoze icyongereza gikomeje kuja imbere ku rutonde rw'indimi 25 zivugwa n'abantu benshi kurusha izindi ku isi ubushakashatsi bwasohotse mu mpera z'umwaka uheze bwerekanye ko icyongereza kivugwa hafi n'ibice 20% by'abanyagihugu baba ku isi yose ururimi rufite inkomoko ku mugabane wa Afrika ruri imbere ku rutonde rw'indimi zivugwa cyane n'igihausa kiri ku mwanya wa 11 ibindi kwinongurura mugenzi wacu Temistocle Mutijima
Ubwo bushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru Far and Wide cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko icyongereza kiza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde kivugwa n'abagera kuri miliyari 1.5. Iki kinyamakuru kivuga ko icyongereza gifatwa nk'ururimi rw'ubutegetsi mu bihugu hafi 50 ku isi yose birimo naho ururimi rufatwa icyarimwe nk'ururimi kavukire n'urw'ubutegetsi. Umubare w'abaturage bavuga icyongereza nk'ururimi kavukire rwabo kuri ubu nk'uko ubu bushakashatsi bubyerekana bagera kuri 1,480,000. Ibihugu bikoresha cyane ururimi rw'icyongereza byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika, Aziya na Amerika yo hagati n'iya ruguru. Icyongereza nk'ururimi ruvugwa na benshi ku isi, ibyo ngo biruhesha kuba ururimi rwemewe mu bucuruzi mpuzamahanga. Ururimi rukurikira icyongereza mu kuvugwa na benshi ku isi nk'uko ubushakashatsi bubigarukaho ni ikimandarini cyo mu Bushinwa. Uru rurimi rwo ruvugwa n'abagera kuri miliyari 1.3 mu isi biganje cyane mu bihugu by'Ubushinwa, Taiwan na Singapore. Ikinyamakuru Far and Wide kivuga ko hari impaka nyinshi ku byerekeranye n'uko uru rurimi rushobora kuzatambuka ku cyongereza akaba ari rwo ruhinduka ururimi rwifashishwa mu bucuruzi mpuzamahanga. Gusa impuguke zigasanga ibyo bitazigera bibaho kubera ko benshi mu batuye hanze y'umugabane wa Aziya batavuga yewe batanazi ikimandarini. Ururimi ruza ku mwanya wa gatatu mu kuvugwa na benshi mu isi ni Kiesipanyore. Uru rurimi ruvugwa n'abasaga 1,661,000 rwiganje mu bihugu bya Amerika yo hepfo n'iyo hagati ndetse na Karayibe. Ukwaguka kw'ibice kivugwamo nk'uko ubushakashatsi bubigarukaho, Ikiesipanyore kigukesha intambara zo kuvumbura no kwigarurira ubutaka bushya ku isi zo mu kinyejana cya 15 n'icya 16. Mexique ifatwa nk'igihugu cya mbere ku isi gifite abantu benshi bavuga Ikiesipanyore. Nyamara inyigo zikagaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubifite abavuga Ikiesipanyore bagera kuri 41,000,000 ishobora kuzaba yatambutse kuri Mexique mu kugira abavuga ururimi benshi bitarenze mu 250,000. Indimi nk'igihindu n'icyarabu zifite abazivuga biganje ku mugabane wa Aziya zikurikiranye ku mwanya wa 4 n'uwa 5, igihindu kikavugwa n'abagera kuri 545,000, mu gihe icyarabu kivugwa na 442,000. Icyarabu ariko kikagira umwihariko wo gukoreshwa mu bihugu byinshi bya Afurika, aho kivugwa mu bihugu bisaga 10 byo kuri uyu mugabane. Ururimi rw'Igifaransa narwo ruvugwa henshi muri Afurika ruraza ku mwanya wa 10 kuri uru rutonde n'abaruvuga bagera kuri 229,000 mu isi. Abo biganje mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika, ahari ibihugu bigera kuri 24 bikoresha uru rurimi nk'ururimi rw'ubutegetsi. Ibyo birimo ibyo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'Uburundi. Kuri uru rutonde rw'indimi 25 zivugwa na benshi mu isi rushingiye ku bushakashatsi bw'ikinyamakuru Far and Wide, haragaragaraho indimi ebyiri gusa zifite inkomoko ku mugabane wa Afurika. Izo ni Igihausa kiza ku mwanya wa 11 n'Igiswahili kiza ku wa 16. Igihausa kivugwa n'abagera kuri 150,000,000 biganje mu bihugu bya Nigeria na Nigeri, aho runafatwa nk'ururimi kavukire kuri benshi. Ni mu gihe Igiswahili cyo kivugwa n'abagera kuri 170,000,000 baboneka cyane mu bihugu bya Tanzania, Kenya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, u Rwanda, u Burundi na Mozambique n'ahandi mu bihugu byo muri Afurika.
Amerika turacamandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda kubera igabanuka ry'amafaranga yo kugura ibiribwa bigenewe impunzi. Ishami rya ONU ryitaho imfungurwa ku isi PAM ryatangaje ko rigiye kwita impunzi zitishoboye zonyene. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Guhera muri uyu mwaka ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM rigiye guhindura uburyo bwo gutanga imfashanyo z'ibiribwa ku mpunzi muri Uganda. Muri gahunda nsha imfashanyo zibanda ku mpunzi zitishoboye cyane n'izikigera mu gihugu zitarashobora kwitunga. Umuyobozi wungirije wa PAM muri Uganda Bwana Marcus Pryor yatangarije abanyamakuru i Kampala ko uyu yari umwe mu migambi batangije mu 2021 mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga yo kugura ibiribwa by'impunzi zose muri rusange kuko umubare wazo warenze inkunga y'ibiribwa iboneka. Bwana Marcus yasobanuye uburyo busha ubufasha buzatangwa mu byiciro bitandukanye by'impunzi.
This is largely based on your refugee status. Now it will be based.
Ati mbere ubufasha bw'ibiribwa bwatangwaga hashingiwe kuri buri wese wanditswe nk'impunzi, ariko ubu noneho bizaba bishingiye ku rwego rw'ubutishobora. Impunzi nsha nizo zitabwaho cyane kugira ngo zifashwe gutangira ubuzima bushya bw'inkambi, ariko kumara igihe runaka. Nyamara hazabaho izindi mpamvu tuzasuzuma kugira ngo imfashanyo iguhabwe, nk'imiryango iyobowe n'abagore idafite ubundi buryo yabonamo amafaranga n'ingo z'abafite abantu bamugaye. Amafaranga yo gutera inkunga ibikorwa by'ubutabazi ku isi hose arakenewe, kandi tubona ko iyi nkunga izagabanuka cyane muri uyu mwaka wa 2023. Icyakora iyi gahunda nsha ntabwo yakiriwe neza n'impunzi zimwe zivuga ko bitewe n'ibibazo by'ubukungu igihugu cyose cyanyuzemo, abenshi muri bo n'abari bafite ubushobozi bwo kwibeshaho bwavuyeho ku buryo bose ubungubu batishoboye. Naganiriye n'umuyobozi wo mu nkambi y'impunzi ya Rukinga mu burengerazuba bwa Uganda.
Iyo ni inkuru y'incamugongo twatwumvise kandi amakuru ataryoshe, mu gihe ubuzima tusanzwe tubayemo muri iyi nkambi atari bwiza. Jewe ndimo ndareba ahubwo bamwe bazanapfa kubera ko n'ibyaro byo twegereye aho batwakiriye nabo nta mbaraga bafise, ntabwo dufise ahantu dushobora guhahira. Rero ntituzi amerekezo tuzahita twerekezamo, ngo ni ukuvuga ngo bamwe bazopfa abandi bibe, kuko nta mahitamo mbona abandi bazabasigaranye. Kubera ko muri iyi nkambi novuga yuko abishoboye ni bake cyane,
ariko tuzi neza ko impunzi nyinshi nubwo hatabaho Irukinga honyine zihabwa ubutaka, zimwe zihinga izindi zigacuruza, zifite uburenganzira bwo kugenda aho zishoboye hose mu gihugu nk'abandi zigashaka akazi. Numva rero ubwo iyo ari imwe mu nzira yashyizweho kugira ngo impunzi zishobore kuba zakwitunga.
Kutwemerera gutembera mu gihugu ibyo byo ntacyo byari byononye. Icya kabiri cyongera ko twahawe amataka hano mu Rukinga, ariko bongera baradatwaka. Ubitaka batwatse twatuhinga rimaze imyaka ridahingwa, bari hari aborozi b'inka nibo bigwa baririshamwo, nta mbere twa dufise.
Nakusanyije kandi ibitekerezo by'izindi mpunzi ku byo batekereza kuri iyi gahunda nshya.
Yego, n'ukuri twumvise izi nkuru kweri ntago zituguye neza kabisa. Ariko turi mu nkambi ya Rukinga kweri turatesetse bimwe bya cyane, twari dufise itaka twahingamo. Iryo taka bararitwatse niho twakura akagori ko gusyamo akagari k'abana, tugakuraho n'udushyimbo two gutekera abana. Mu bisanzwe ikintu twari dutegemeye aho wari umutwaro n'3,000 gusa, nese nimudukuraho bizahita bigenda bite? Iyaba binashoboka mona twongeza kuko naho dufite twakura.
Sasa siju kama natutoa kwa hii usaidizi yote.
Uyo uvuga mu Giswahili wati twari dusanzwe tubayeho nabi. 13,000 by'amashilingi baduha buri kwezi ntacyo byatumariraga, none nabyo bagiye kubikuraho. Ubwo se tuzabaho dute? Kugira ngo bahe bamwe abandi babareke bigiye gutuma hazabaho ubuzima no kwicana. Komiseri w'impunzi muri Leta ya Uganda Douglas Asimwe yabwijwe rya Amerika ko nubwo impunzi zo muri Uganda zihabwa ubutaka bwo guhinga n'ubwisanzure bwo kugenda mu gihugu cyose gushaka akazi no gukora ubucuruzi, igihugu cyarengewe n'umubare w'impunzi zirenga 1,400,000 kandi ngamahanga akaba atakerekana ubwitange mu gusangira umutwaro wo kwita ku mpunzi. hashize imyaka irenga itatu imfashanyo yuzuye y'ibiribwa ku mpunzi yaratangiye kugabanyurwa kandi aho guhabwa ibiryo ubu buri mpunzi akabihabwa ubufasha bw'amafaranga angana hafi n'amadolari atanu buri kwezi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika twandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shoche, mubwirije kuri. Sinajyaga nemera ko kano kazi ko gutwara taxi. Gashobora kugeza umuntu kure bigeza hanga rwose.
Cyane mie Combo Taxi mine ibeba myaka na myaka. Make ni bitwe byangu kabisa sinamya kitu.
Ushabe ni garagaza sha shoche. None uko barabashiye kwizegamira ukagera ku bushozi bwo kugura kira kibanza na kurangiye.
Merci sana gisulionyeshe letere. Una ba commissionnaire bote akuna toma lipata tera mushiri.
Ngo nge ni commissionnaire wa mbere
kaburi. Unisaidie make mina kulomba. Ufegisi yako yote kabisa letere kwa yangu. Unabitu mareve ni kwasha sema ndati amunda alisha mu bito magaraje bya byemake
mva wowe probleme zate sibyo uye bindekire gusa naba ariko ntumbehirize kujya twumvikanye urayo kantu warenza kugira ngo nanyi mbone magafanta eh uwo mutamu munyero shofe niwe nyirakira cyubanza nyine ni namubiye kwaza tugahura hangaha
sasa mbone pa kugare
bose hangano hagarara ndo
habiki kwera ke kushima mapa
mada
sa
banguka rwo rwose ariko ntukagere nkazankazi wanyu
naye nukunda musa ndamuta
injira moto katugere dore shofer hagaze nabariko
ndabeme mukubahiriza amasa murabambere n'ubwo ko nibyo tuza kuvugana byose kuri ya afere biza kugenda neza
uyu mushofer nya ni wa mukirana kubwiraga niho ushaka kugura cyakibaza cyawe shofer uyu madame rero niba nyiri kibanza
madame vraiment na foresa nakukutana nawe
ngogo hagarara mvuze ngo hagarara
madame kuna kwa nini madame usibukari boni gonge kuna kwa nini
wa mugabo wa mpamagari munyamahanga munyabugokazi mwari wo ngurisha
ku kibanza ta mafaranga
madame kweli shewe tutapata mo profit kweli make unaongelea patisi niko na waza kutia mo garage ya mo region
ni garage
eh ndio madame ile ni ndoto yangu nilikuwa no depuis zamani unaiwa
juu azive sisi ndio nikukumva wanjanja
nini bikira
kandi ibyo bintu byawe uri kuri mvugisha ngo vya magaraji ndazi kwa inyuma inyuma yavyo sinzi byo uriteye
umva nkubwire madame haundi mukiruzi gero ubona uko kwa amafaranga nkayo no mushofera igombaga kuguha
mako
aya komisioni naye bari none utangiye
kwica nkuriraho jewe naho no banjyamye nsinziriye sinorota ngurisha kibanza canje kuri izinjyaje urazi yuko uyu mutekano mukurango gahe wacu ari kubera abanyabugo kandi kuva kera
uyu mushoferi ko muze kuva kera akaba yaravuki nanga ndese n'abasokuruza be bose bahatuye imyaka n'imyaka kandi n'abaturanye beza
naho no bandi ko ndakukumba hasi nsegerereza jewe nta kibanza canje no gurisha ku munyabugo izimfyisi wewe zizi kandi niwe mugambi bafise bashaka kugura ibibanza byo ngaha anyi ngo batwomore hanyuma nawo ngo ndagaraje
uwanga baturanye
ni mujya kuyubaka iwanyu ubugo ntawe mukeneye mwebwe
ihangane oya rwose niyemere
rwose aho rero mutware wanje arampamagaye ngira ronse wundi mukiri atari mwego
muri kubarani
allo Sheri wari wambutse uraronse yote mukiriya wa ngo isubiye gupfa kandi none urashaka kumbwira yuko wabuze umumekanisi w'umunyarusange ayikora oya bakubwiye ko tawunda atari umunyabugo yo bishobora none ushatse kuvuga yuko haji garaje y'abanyabugo ngahirusange ibyo dufasha ariko mana ya sawa ndabyumvise ndasubira ndaguhamagara turavugana
mada nkurikije bavuga kuri telefone no mu mugabo wawe akurusha gusobanukirwa imibandire myiza y'aka karere n'akamaro byatugirira arakurusha kumenya ko abatuye aka karere twese twuzuzanya kandi ko kubana neza ari byo birimo inyungu nubwo haba hari ibintu zidahuriyeho
imodoka y'umugabo wanje ejo twayikoresha hirya y'ibyo isubira mu igaraje ubu naho bamubwiye yuko ategeza kujya mu kibugo ngo niho hari umumekanisi ayishobora shof wa mugambi wawe ngo niwe gushira
garage ndaca maki garage ya musuri sana ndatafuta bane ba mekanisi baba kwanza mu rejete
bose n'abanyabugo barimo
ewana bakwetuka kwanza
ubu ndabyumvise umva ko natwegwe byo dufasha
mwemere kugura sanga mu mpeko biso yanjye
oya nta kibazo tuna mamesi
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Agabino nga duce dusozerera ibiganiro n'amakuru twatu bafitiye muri kano kanya. Ibiganiro n'amakuru vino mugoroba mwabiteguriye mwongera mwishikirizwa na Jwe Diane ni nahaje yakoze Nadia Taha yashize hamwe amaju yacu ku izina rya bagenzi banje ndabike abantu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu gitondo.
The MP Record Dr. Mash Production
Holy Seven, your smile Nasikiliza sauti America Tusikilize sauti America Yelewe, yelewe Sauti America Tusikilize sauti America
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe, yelewe Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya konse byinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Aha, kabonekeye benshi Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana Iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana Iwanyu munara
Iwanyu munara
Cause there is never